Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye butandukana ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa kane itariki ya gatanu ukwezi kwa kane umwaka w'2018. Muratwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Namakuru turahera kuyo hirya no hino ku isi, nyuma yayo turajya mu biyaga bigari, ariko kandi ntimucikwe n'ikiganiro cy'ubuzima ni ku ndwara ya hepatite mu Rwanda.
Abarwayi ba hepatite ni abarwayi bari barihebye. Ikintu wakoraga gusa kwari ukumugirira inama y'ukuntu yitwara, ariko ukambwira ko kugeza iyi saha imiti irahari ariko irahenze cyane, ntabwo ari buri muntu ushobora kwigera.
Uyu ni muganga Hakizimana Furaha uvura indwara y'umwijima hepatite mu bitaro bya Kibagabaga mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Gukingira ihene n'intama mu Burundi bizatangira kuwa mbere. Turibuka kandi n'imyaka 50 ishize Martin Luther King yishwe. Ikaze kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru yo hirya no hino ku isi rero mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloise Vigirimana.
Urakoze Toma. Imbere kujya hirya no hino tuyahere ku Burundi. Inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi isaba ubutegetsi bw'u Burundi kuganira n'abatavuga rumwe nabwo ku bijyanye n'amatora ategekanijwe mu mwaka w'2020. Mu itangazo ryemejwe n'intumwa z'ibihugu 15 bigize ako kanama ejo ku munsi wa gatatu, ONU imenyesha ko itewe amakenga n'uko ibijyanye na politiki byifashe muri ico gihugu, ukutihutisha mu biganiro bihuza Abarundi birongowe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, hamwe no kutabona utwigoro tugaragara twa leta y'u Burundi kuri ivyo biganiro. Iryo tangazo rivuga kandi ko ONU ishigikiye utwigoro tw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu gufasha guhagarika uruhagarara, igasaba ibihugu byo mu karere guterera kugira haboneke inyishu iciye muri politike, kandi igasaba ibyo bihugu kutivanga mu byo mu Burundi. Amatora ategekanijwe mu mwaka w'2020 abwirizwa kuba mu mwidegemvyo ku mugaragaro mu mahoro, akazohuza benshi uko bishoboka. Imigambwe yose ivyifuza kandi n'abakenyezi ntibakumirwe. Ibyo nivyo byashikirijwe n'ibihugu bigize ako kanama hari ku munsi wejo kuwa gatatu ku cicaro c'icyangwa mpuzamakungu ni New York. Ku matora nyene, Julius Maada Bio w'imyaka 53 y'amavuko kandi yahoze mu gisirikare cya Sierra Leone niwe yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu. Yatangajwe ko yatsinze ku mugoroba w'ejo kwa gatatu mu gice cya kabiri inyuma yo guhiganwa mu matora yabaye ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu guheze, aho yahiganywe na Samura Kamara yahoze ari umushiranganji muri ico gihugu. Bio yatsinze ku majwi 51 n'ibice 81% kwijana, mu gihe uwo bahiganywe Samura Kamara we yaronse amajwi 48 n'ibice 19%. Igihe yiyamamaza yemereye abanyagihugu ko agiye gusubiramwo ibitari bike mu gisata c'ubutare hamwe n'uburusho buhabwa amakompanyi y'abanyamahanga, kandi ko agiye kwiga mu mashure mato mato nayisumbuye bigiye kuba ku buntu muri ico gihugu. Mwijambo nawe yashikirije kuri televiziyo, Samura Kamara yatsinzwe yashikirije ko agiye guhakana ibyatangajwe n'umugwi ujejwe amatora. Kubwiwe uwo mugwi warirengagije amakenga yashikirijwe n'umugambwe wiwe mu tunenge twabaye harimwo ibitegire byinshi by'abatoye badasanzwe baranditswe. Umuyobozi mukuru wa HCR Filippo Grandi ari mu rugendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva ejo ku munsi wa gatatu. Ni mu gihe leta y'i Kinshasa irega ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'amashyirahamwe ategamiye leta kurenza urugero mu bibazo by'impunzi. Mu byo batumvikanamwo harimwo ibitigiri by'impunzi. ONU ivuga ko ari 4.4 million, nayo leta ya Kongo ikavuga ko ari 200,230 barenga gato gusa. Gutyo leta ya Kongo ica bituma yanka kwizo kwitaba inama mpuzamakungu y'abatanga imfashanyo itegekanijwe i Geneve ku itariki ya 13 z'uko kwezi kwa kane izobiyobowe na ONU n'umuryango umwe bwa Buraya. Inama izobigamije gutorokanya amadolari angana n'umuriyaridi umwe n'imiliyoni 70 yo gufasha impunzi muri ico gihugu. Kongo ivuga ko ayo mafaranga ari ayo kwikiriza abanyamahanga gusa aho gufasha abanyagihugu bari mu kaga. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarategetse jo ku munsi wa gatatu kurungika vuba bwihuta abasirikare baja gufasha abandi gucungera urubibe Amerika ihana na Mexique kugira bahagarike abimukira binjira mu mpisho. Iyo ngingo yo kurungika abo basirikare kuri urwo rubibe ni ugutangura gushyira mu ngiro umugambi wo gufasha abimukira. Ariko haracyari ibibazo nko kumenya igitigiri cy'abasirikare bazorungikwa igihe bazorungikirwa canke ico bagiye kuzokora nyakuri. Amasaha make inyuma yuko iyo ngingo itangazwa, umurwi w'abimukira barenga igihumbi bamuka mu bihugu byo muri Amerika yo hagati bari bamaze gushika muri Mexique kugira bajabukire muri Amerika mu mpisho baci bavavanura n'uyo mugambi. Ubushinwa bwafashe ingingo yo kongereza amatagisi ku bidandazwa byinjira bivuye muri Leta Zunze za Amerika mu ntumbero kwihora ingingo nkizo ziheruka gufatwa na Amerika. Ibidandazwa iyo ngingo Ubushinwa yerekeye nibijyanye n'ivyuma vy'indege isoya hamwe n'imiduga ari navyo mutima w'ubutunzi bwa Leta Zunze za Amerika, aho abaguzi n'amashirahamwe ya Amerika bashikiriza ko bizobazanira ingaruka mbi.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, aya yaramakuru yo hirya no hino ku isi. Mushobora kandi kudukurikira no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com. Noneho amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Burundi gukingira ihene n'intama bizatangira ejo bundi kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Umunyamakuru wacu Fidel D'Antoine Sabimana yaduteguriye inkuru.
Inkuba gwaje nk'umuntu reka n'ayandi n'ubundi ukeneye buhari umva yo twodihaye mu byo kubyeto mbere impene niyo yoroshe kugurisha
cyangwa akazi kanje nahora nkora kwa kuyanga none urabona nk'ubu bizo hapa mbere bigaruka na nyadufaranga nahora nkoresha twarahedwa
wahora ugenda kudirika nk'ahantu kitari ubwatsirya n'uvuga ugasanga ari wigaburiye mu nzu yiriwe inzara ugasanga impene yakototse kwatari ubwatsi na kimwe gishobora kukungura nkora aragira ugasanga ntakiragira zigoma ngaho mu nzu konyene yagahene cyane cyane kwadufasha cyane cyane nk'umuntu afize niko kari kabangutse n'umuntu yikoreko barabe uko no bokurikirana barankumuti byo ngwara n'imba ingwara yashite baye uko bayivu
abani bo mu manya gihugu baborozi baba mu ntara za Karusi na Gitega bavuga ko bameza meza arenga 3 batari kuri yo gushora canke kuragira ku musozi bitungwa by'imene n'intama. Ningi ngo yafashwe mu mpera z'umwaka uheze kubera ingwara ya karanda kivyo bitungwa yari yateye mu ntara zine Kirundo mwaru Karusi na Gitega. Iyo ngingo yari yafashwe n'ubushikiranganje bw'urimyo n'ubworozi mu ntumbero yo gukingira ivyo bitungwa tarandura. Mushikiranganje bw'urimyi n'ubworozi bamenyesha ko urucanco rw'iyo ngwara ya karanda rwamaze kuboneka. Isekeza ryo gucandaga ibitungwa by'imene n'intama bizotangura itariki 9 za kuno kwezi turimwo nk'uko vyemezwa na Serge Nkurunziza umuyobozi mukuru ajejwe by'ubworozi mushikiranganje bw'urimyi n'ubworozi.
Icyo twobwira aborozi nuko umunsi abazobabwira ku mutumbi wabo icyo gikorwa kizobera bwo kwitaba bakazana ibitungwa batunze by'imene n'intama ntagire igitungwa na kimwe gisigara kitarose ubwo rucanco kugira ngo dushobore kugwanya iyo ngwara.
Uwo muyobozi mukuru avuga ko nayo ivyo bitungwa bizocandagwa aborozi batokwihutira gushora umva amenyesha
inyuma yuko ivyo bitungwa bizoba birose ubwo rucanco naho nyene bo kwitwararika yuko batoca bajana mu isoko ivyo bitungwa guko tuzoca tubayeza tukababwira tumaze kubonana n'abandi babijejwe icokogwa cyane cyane kugira ngo bashobore gushora izo bitungwa canke bashobore kurya inyama zivuye kw'ivyo bitungwa. Murabona ko ari kiza cyadushikiye vyihuse cyaciye gitujana mu kintu cyo tuma natwe dufata ingingo zihuta cyane ari naco gituma twashobore gukorana n'abo dusanzwe dufashanya mu bushikiranganje bw'urimyi n'ubworozi barashobora guturoza ubwo rucanco mbese n'ibindi vya nkenerwa bijanye n'icyo gikorwa. Kubunzyumvikana rero yuko aborozi icyo basabwa gusa ari ukuzoza n'ivyo bitungwa byabo urucanco ari kubuntu. turiko turaraba ibiharuro turiko dukorera ko na cyane cyane dufashe ibitongwa dushobora kuba dufise mu bigo cy'u Burundi by'imene n'intama turabona yo ico gikorwa gizoshobora gukogwa mu minsi ngana na 22 mugamo bikazovana rero ni komine uko ingana cyanke ibitongwa birimo uko bingana
uruhombo ugoba gwarabaye kumara
ibi biharuro tuza twaregeranije rya nino wahawe n'abarongoye burinyi n'ubworozi mu ntara bitubwira ati mu komini cyari hari hapfuye ibitungwa bingana uku nubwo nigo ruhombo tumaze kubona mugamo uruhombo muri rusangi uri kuraruraba ntibigarukira gusa ku ibyo biba byapfuye nico gituma rero muri ibi bizokogwa hategekanijwe icigwa cihariye kogwa n'abahinga babizi cerekana neza iyo ngorane uruhombo yateye muri rusangi mu mice yose
ubwo rucanco rwabonetse ku nterano y'ibanki inkuru y'isi yose ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burimyi n'ubworozi FAO n'ishyirahamwe ry'ibihugu bigize ubumwe bwa Afurika aborozi b'impene n'intama bo mu ntara za Karusi na Gitega bayaze n'ijwi rya Amerika barashima kubona ubwo rucanco rubonetse kuko bavuga ko bagiye gusubira kwikora kuri ibyo bitungwa ibiharuro dukura mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi vyerekana ko ibice 14 kwijana vy'amahera y'injira mu gihugu hagati ivyo bita PIB produit intérieur brut mu rurimi rw'igifaransa ava mu bitungwa ni mu gihe ibice 29 navyo biva mu burimyi ikarusi Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Ejo kuwa gatatu imyaka 50 yari yuzuye neza neza Pastor Martin Luther King yishwe yarashwe ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 4 mu 1968 yari afite imyaka 39 y'amavuko yari umuyobozi w'igihangange wabaharaniraga kurwanya ivanguramoko n'ubukene no guharanira amahoro n'uburenganzira bwa banyakamwe burimo uburenganzira bwo gutora no gutorwa kuri buri wese umurage we ugeze ku yindi ntera muri iki gihe nibyo mugenzi wacu Edi Rwema adusobanurira
mu myigaragambyo yo ku itariki ya 24 z'ukwa gatatu i Washington DC yari igamije kwamagana gutunga imbunda habonetsemo umuntu watunguranye benshi baramurangarira yavuze mu ijwi riranguruye agira ati Sogokuru yari afite inzozi ko abana be 4 badakwiye kujya bareberwa ku ibara ry'uruhu ahubwo ku myitwarire yabo. Ryari ijwi rya Yolanda Renee King umwana w'imyaka 9. Yakomeje agira ati "Fite inzozi ibimaze kuba birahagije kandi birarambiranye. Tugeze mu gihe isi ikwiye guca ukubiri n'imbunda." Yolanda yitiriwe izina rya nyirasenge witabye Imana mu mwaka w'2007 azize indwara y'umutima niwe mwuzukuru rukumbi wa Martin Luther King waharaniye uburenganzira bwa muntu se umubyara Martin Luther King wa gatatu kimwe n'abavandimwe be babiri bakomeje intego z'umuryango mu kurengera uburenganzira bwa muntu nyakwigendera Yolanda King yavuze ku gitutu cyo kuba umwana wa Martin Luther King hari mu 2007 yagize ati abantu bakinyumva mvuga bahita bangiriranya na data abavandimwe banje nabo bahoranaga iki gitutu byabaga bikenewe nk'uko abayoboke ba Kingi bahoraga biteze ibitangaza avugana n'umunyamakuru wa Orlando Sun Sentinel yagize ati nta byashobokaga kwigobotora icyo gitutu nisanze nshaka kubera byose abantu bose numvaga mpatwa kugira icyo nkorera abafite ibyo banyitezeho aba bavandimwe 4 ntibahuzaga muri byose Yolanda King yavuganiraga abatinganyi mu gihe umuhererezi wabo Banis we nka pastoro yaburwanyaga Martin Luther King wa gatatu na Banis bahisemo kuguma muri leta ya Georgia naho Dexter King na Yolanda bigira muri leta ya California abana 4 ba King bayoboye ikigo cye mu bihe binyuranye ariko nta numwe wabyamamayemo cyane ntibanavuze rumwe ku cyaba iherezo ry'ikigo cya King amafaranga cinjizaga n'ahazaza y'iby'agaciro yasize harimo Bibiliya abavandimwe banagerageje gukorana n'abari inshuti za se ubabyara Martin Luther King wa gatatu na Bernice batorewe kuyobora ihuriro ry'abakristo SCLC riharanira uburenganzira bwa muntu ryashinzwe rikanayoborwa na se mu mwaka w'1957. Ariko bombi bagiye bashwana n'inama y'ubuyobozi ku cyerekezo cyawo. Bernice King we yagezaho areka akazi. Ivangura rya moko riracyari ku kigero cyo hejuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batoye perezida w'umwirabura muri manda ebyiri, ariko abazungu biyerekana nk'abasumba cyane abirabura bagenda bigaragaza mu ruhame, haba ku mbuga nkoranyambaga no mu bihe by'imyigaragambyo. Imyigaragambyo yamagana abapolisi barasa birabura nayo igenda yisubiramo, ndetse iheruka yabaye mu cyumweru gishize i Sacramento, aho ni muri Leta ya California. None umurimo w'umuryango wa King twavuga ko wageze ku ntego, ntacyo wagezeho cyangwa urajya imbere. Calvin Baker n'umwanditsi ku mibereho y'Abanyafurika muri Amerika avuga ko akazi kagikomeje. Abanyafurika baba muri Amerika basobanukiwe neza ko ari urugamba ruzahererekanywa mu masekuruza. Buri muryango w'abirabura urebwa n'uru rugamba. Kuba umuryango wa King ukomeza guhirimbanira uburenganzira mu mananiza anganatya birerekana ko bataragera ku ntego. Turi mu gihe kigoye gifite imizi mu bushake buke kuva mu myaka ya 50 cyangwa 100 ishize. Ese tuzongera kuganira kuri ibi mu myaka 50 ihereye ubu. Mu gihe igisubizo cy'iki kibazo kitaraboneka, abavandimwe batatu bo mu muryango wa King basigaye bo bagisubiza mu bwawo buryo bati igihe ni iki cyo kubikemura. Ku wa mbere bahaye ikiganiro televiziyo ya CBS ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inshuro ya mbere batanze ikiganiro bari kumwe kuva mu myaka isaga 20 ishize. Bernice King yabwiye umunyamakuru Michelle Miller baganiraga ko nubwo hari ibyo badahuzaho ariko bari hamwe cyane. Umunyamakuru Miller yavuze ko Jimmy Carter wabaye perezida wa Amerika yabashishikarije guharanira umurage wa se cyangwa bakava mu bikorwa by'umuryango. Abavandimwe bahuriza ku kuba bari bagishegishwe n'urupfu rw'umubyeyi wabo. Dexter King yabwiye umunyamakuru ati twese ntitwagize amahirwe yo kuririra umubyeyi wacu, nibyo nkirwana nabyo. Hagataho Martin Luther King Jr. afite umwuzukuru umwe rukumbi, umwana udasanzwe w'imyaka 9 wasubiye neza mu mbwirwaruhame y'ikimenyabose ya sekuru. Nubwo benshi bamwigiraho ariko umuntu umwe muryango wa King ntahagije nk'uko umwanditsi Baker abivuga, asanga impinduka ya nyuma ikwiye kuva ku benshi bumva ko ari umurage twese dukwiye gusoza mu bisekuruza byose byasaba.
Ijwi rya Amerika, Eddie, urakoze. Ariko se koko umurage wa Martin Luther King ugeze he ku buryo bufatika? Dore uko Leonce Hakizimana abibona. Leonce Hakizimana ni umuhanga mu bya politiki, aba mu mujyi wa Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urahabye imyaka 50 iheze hari ibintu byinshi byahindutse. Nk'uko mubizi twarashoboye gutora umuperezida wa mbere w'umwirabure. Urahabye abirabure benshi muri kino gihugu n'abakuru b'amakompanyi akomeye rwose, abaye nabo barafise baratwara ahantu n'abakuru bo hejuru rwose, abirabure n'abazungu benshi. Hari ibintu byinshi basangiye mu butima busanzwe bw'iminsi yose. Mugabo sino ibyo ntizohava bitwibagiza urugendo rurebe dushigaje kugenda. Uravye na cyane cyane nk'uko mubibajije ibyerekeye kutangana mu bintu byerekeye ubutunzi, ubukene buhari muri kino gihugu mu birabure ni bwinshi rwose. Mukaraba n'ubwicanyi bw'ingwano, inkoho z'amazavuze na cyane cyane ngena abapolisi n'abirabure imibano yabo itari myiza, usanga umwirabure bamwica bamuhoye uko ari umwirabure. Hari n'ibindi bintu byinshi ubona yuko tugifite urugendo rurerure rwose.
Tugarutse ku byerekeye muravuze ko imigendanire cyane cyane ku byerekeye abirabure na bazungu ishobora kuba yarahindutse, ariko hariho abandi bavuga ko ikibazo cy'ubutunzi kikiri ikibazo gihambaye cyane rwose. Mbega icyo kibazo cyotorerwa umuti gute?
Ya igihe Martin Luther King yapfa hari ibintu yari kwaragwanira rwose, avuga ati turakwiriye kuraba ngene twobihindura. Hariho kimwe muri cyo hari byerekeye ku amashuri. ingene abirabure nabo bashobora kuja mu mashuri nk'abazongo niho bihera ni n'ubu iyo ngwano tugeze muri 2018 tukigwana muri kino gihugu muri Amerika ndakumbariye aho uvuka ukampa agacimbira uvamwe na komine ndashobora kukubarira uri umwana avutse ndashobora kubarengene indiro yawe izogenda yukitoba nziza canke nabi ivyo vyerekana ingene yuko naho leta ikwiriye guhera kwiriye kugaragaza ugashikira amashuri kugira ngo abana bavuka bakura bakure bari mu mashuri bafite bashigikiwe bashobora kwiga mu mashuri bagashika iyo bashaka kugira muri ico gihe biza ayo mashuri baduheza bashoboye kwitunga mugabo turavye ntiturashika hiyo abirabure benshi turacahari iyo ngorane yacahari
muri iyi minsi iheze kandi mu mezi aheze kandi mu myaka ya vuba iheze haribonekeza cyane cyane ubwicanyi aho nk'umwirabure yicwa abapolisi biketse ko afise inkoho n'ibintu biriko biracika cyane rwose eka mu gisagara cya Sacramento hoho muramaze kubona imyiyerekano imaze iminsi mbega muribaza ko ivyo byoba bifitanye isano n'ibihe turimo
ya birafitanye isano rwose kuko uravye ingene abirabure baguma bafatwa naho tuvuga ngo twarate ngo hari iterambere ryabaye n'ivyo ryarabaye mugabo wibajije yuko haheze imyaka 50 Martin Luther King avuga ati abapolisi barakwiye kugabanura kwica abirabure kubakurikira abahora ubwirabure bwabo tukibaza ko imyaka 50 iheze tukaba tubandanya twigira iyo ngwano byerekana yuko koko dufise urugendo rurerure kugira ngo ubwoko bugabanuke muri kino gihugu
ariko hariho n'abazungu nabo nyene barabicwa bagirizwa ko bafise inkoho ugasanga atazo bari bafise ibiharuro bitangazwa bivuga ko abazungu bamaze kwicwa muri ubwo buryo ari 6% mu gihe abirabure bicwa muri ubwo buryo barenga 14%. Ivyo nivyo biva no kukuntu n'abapolisi nabo nyene bahora baraswa rimwe rimwe
nitwo hava twitiranya yuko abirabure baba bigenza nabi ukafata umwirabure ugasanga yakoze ibibi hirya no hino nivyo twahava tugira ngo tubisigure ko arico gituma umuzungu yogena agakica umwirabure amuhora ubwirabure bwiwe ivyo ntaho vyoba nta muntu yoshigikira yuko umwirabure yogenda akica yica umuzungu yica umwirabure akora ikibi umuntu turakwiye gusemera tukavuga ati uwo mwirabure yakoze ikibi arakwiye guhanwa akurikije n'amategeko ya Amerika mugabo ntitwohava tugomba kubishyira hamwe ni uko umuzungu agenda akica umwirabure umwirabure ariko arasemerera avuga ati ntonyishe ntangoho ngira mugabo agataka akamwica turaviyaba yari umuzungu ntiyari kumugirira gutyo ni ukuvuga ntitwovuga ko ari abapolisi bose babigira mugabo ivyo niyo bigizwe rimwe canke kabiri ni kenshi
Leonce Hakizimana murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye
murakoze namwe
tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda noneho ni ikiganiro cy'ubuzima mwagiteguriwe kandi murakigezweho na Eric bagira ubusa ikigali ni kundwara ya hepatite mu Rwanda
ukwezi n'iminsi mike kurashize ubutegetsi bw'u Rwanda butangije ubukangurambaga bwo kuvura indwara y'umwijima izwi nka hepatite B na C ku buntu iyi ni indwara ubusanzwe isaba mikoro ahambaye kuri ubu umurwayi warangije kwisuzumisha yemereye kugana ibitaro by'akarere bimwegereye akivuza indwara y'umwijima ku buntu itangaza ikigo cy'igihugu cy'ubuzima cyageneye ibitaro bitandukanye mu gihugu rivuga ko intego yo kuvura ku buntu iyi indwara y'umwijima ari ukwegereza abanyarwanda ibikorwa ubuvuzi bw'iyo ndwara hagamijwe kuyihashya kugabanya umubare w'abayirwaye gufasha ba mikoro make n'ibindi ijwi rya Amerika ryashatse kumenya byinshi kuri ubu bukangurambaga maze risura ibitaro bya Kibagabaga mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali nabyo byatangiye kuvura iyi ndwara muganga Furaha Hakizimana mu bitaro bya Kibagabaga wita kuri iyi ndwara y'umwijima yabanje kunsobanurira zimwe mu nzira yanduriramo
ubundi hepatite B cyangwa C yandurira mu maraso wenda ukaba warwara bakakongerera amaraso atarapimwe neza kwa kundi abantu bahererekanye kugabanya ibikoresho bikomeretsanya nkaba nakwikomeretsa mfite hepatite nawe ukagikoresha ukikomeretsa deja ugahita nawe wandura hari n'indi forme yo kwandura twita transmission verticale no kuvuga umubyeyi utwite afite hepatite ashobora kuyanduza umwana we cyane cyane mu gihe ari kumubyara
Dr. Furaha rakomeza na bimwe mu bimenyetso biranga hepatite B na C
wagira umuriro wacika intege cyo kugira ibiziba kanwa kumva udashaka kujya kugira amaso y'umuhondo wababara mu nda hari n'ugira n'inkari zikaza n'ubundi nazo zahinduye ibara zabaye umuhondo akaruka n'ibindi
ubu bukangurambaga bwo kuvura indwara y'umwijima ku buntu ubuyobozi bwa kibagabaga bwatubwiye ko buri bona buri gutanga umusaruro bufatiye ku bwitabire
dufitemo abo twatangije deja imiti bagera mu ijana muri iki gihe gitoya gusa iga yo gutanga imiti ku buntu hanyuma twaba dufite n'abandi bageze nko kuri za 60-70 gutya bategereje ibisubizo bya charge virale kugira ngo turebe ingano za virusi mbere yuko tubatangiza imiti hari noneho n'abandi bari kuza batugana kugira ngo dukore gusa ama screening
ama twafite iyo miti ko nayinyowe ese ndwara yororoshye ese irakomeza buru ntabune nahamya ko imiti ifite akamaro
uwo numusaza seratuno uzari bara w'imyaka 83 umwaka ari ku miti ya hepatite C ijwi rya Amerika yahuriye nawe kibagabaga garute kwisuzumisha ngo amenye uko ahagaze imiti uzari barayafashe mu bitaro bya gisirikare bya Kanombe avuga ko yamutwaye akayabo muri ubu bukangurambaga bwo kuvura indwara y'umwijima ku buntu aravuga ko byabaye ngombwa ko umugore we nabajya kwisuzumisha basanga nawe arwaye umwijima kuri muze uzari bara n'ibyishimo kuko umugore wagiye kuvurwa ku buntu
ubwo nuko ko nanyigiye kugira amahirwe ku mudamu we uko nyuma yaho baramusuzumye basanga nawe yifite ubwo nshobora kuba yagiye wayimwanduje cyangwa se ukubiye ko tubari ikamugeraho nk'uko nanyifite nabanyize tombura imiti yamutsibonetse ku buntu burya mu kinyarwanda cyacu hari ubwo umuntu ashobora kuvuga ati ibintu bifite amafaranga ndenze bizavura abakomeye gusa kuko bashobora kuyabona
gusa mu bice by'ibyaro ho nta shiti ko hagikeneye ingufu zidasanzwe uyu mugabo mu karere ka Rurindo mu majyaruguru y'u Rwanda yabwiye ijwi rya Amerika ko imyaka inishize afite umwana urwaye umwijima mu myuzo ya mbere ngo yirukiye mu bavuzi gakondo aziko bamuroze
aho bunge baravugaga ngo niba ari inkubiti inkubiti rero na ibyo bintu gye simba nanabize umugore akazana imita agashyira reka ta bikanga nuko nakunda ariko tugumya kugenda tumurwaza gutyo ntabwo natwe tuzi ko ari umwijima naramuvuje no mu bavuzi ba kinyarwanda biranga
kuri Dr. Furaha mu bitaro bya Kibagabaga nawe arasanga ari ishimwe ku butegetsi kuri ingingo yo kuvura ku buntu izi ndwara
abarwayi ba hepatite na abarwayi bari barihebye kintu wakoraga gusa kwari ukumugirira inama y'ukuntu yitwara ariko ukambwira ko kugeza iyi saha imiti irahari ariko irahenze cyane ntabwo ari buri muntu ushobora kwigera kubera ko ni imiti kirimwe mbere yafataga no muza miliyoni imbaraga leta yashizemo ku buryo ubu ngubu noneho umuntu ari gufata kire shatu yose akayifata nta n'inoti y'icumi navuga atanze urumva ni ikintu twashimira leta cyane
mu 2017 nibwo ikigo RBC cyatangije gahunda yo gusuzuma indwara y'umwijima kinatanga inkingo ku batarayirwara icyo gihe byagaragaye ko abanyarwanda bagera ku 900,000 barwaye indwara ya hepatite C naho abasaga 700,000 barwaye hepatite B imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS igaragaza ko abasaga miliyoni imwe bishwe n'indwara y'umwijima mu 2015 ubutegetsi butangaza ko imiti ya hepatite B ari yihendutse naho ya hepatite C iracyari hejuru nubwo bavuga ko bwaganiriye n'abafatanyabikorwa mu kugabanya ibiciro bikava muri miliyoni 70 bikagera muri miliyoni imwe z'amafaranga ubu bukangurambaga bwo kuvura hepatite ku buntu bwatangiranye n'iya mbere y'ukwa gatatu buzarangirana na 31 z'ukwezi kwa karindwi kugeza ubu abaganga bemeza ko hepatite B ari ifite urukingo kandi ko imiti yivura igakira burundu itaraboneka abagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru rero twari twabateguriye nahangaha ahumurije noneho mukomeze mugubwe neza na radio yanyu murakarama Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.